You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ikaze aho herereye uri kurakurikirana ino samirizi iyi ikabari SBS mu Kirundi. Nongeye kugushimira rero wowe wifadikanije natwe. Inyuma yaho ibiciro biduze mu gihugu cyose cha Australia abifuza kugura inzu zabo ari ubwa mbere bariko barahura n'inzitizi zidasanzwe ariko hamwe n'imfashanyo leta itanga umuntu arashobora kugera ku ndoto ziwe zo kugura inzu yiwe imfashanyo leta itanga irashobora kuguha amahigwe yo kwinjira ugwawe rugo nitwa Jean Paul Amedenizigama kaze mwidonido giyo nkuru.
Welcome to SBS in Kirundi.
Haize imyaka ishika 20 Australia itanguje isekeza ku rwego rw'igihugu ryo gufasha abifuza kugura inzu yabo ari ku nshuro ya mbere. Muri iryo sekeza uguze inzu canke yiyubakiye ari ubwa mbere hari imfashanyo leta imuha. Stacy Yoro yaje akomoka muri Philippines ariko ubu akaba aba muri Australia. Yavuze yuko iyo mfashanyo ifise akamaro kanini cyane kuri we kugira ashobore kugura iyo nzu umuryango wiwe ushobore kubamwo. Reka twumvirize Stacy Yoro. Ego, twaravyiyumviriye, turanasoma amategeko abigenga, mbere tunakora n'ubushakashatsi. Niyo twamenye yuko hari imfashanyo abantu baronka bahawe na leta iyo baguze inzu ubwa mbere. Iyo mfashanyo iratandukanye bivanye n'intara uko zitandukanye. Iyo mfashanyo ikaba ihera ku 5,000 vy'amadolari gushika kuri 25,000 mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Ni nk'imfashanyo yo kuguha kaze nk'uko bishikirizwa na Gwarav Vaishnaba yaje kuba ngaha muri Australia avuye mu Buhinde. Aratubwira byinshi.
We were in a tight budget.
Twafise amahera make cyane ariko kandi turiko tunarondera inzu yo kugura ngo tunaronke iyo mfashanyo. Twari inzu 2,000 ku kwezi kandi twari twagiriwe amahigwe yo kuronka inzu hafi ya Root Hill kandi yari inzu igeretse kandi yubatswe neza. Imfashanyo y'uguze inzu ubwa mbere ihabwa abaguze inzu isanzwe canke iyigeretse canke iyo bita apartment gusa nk'uko Sonia Akra akora mu vy'ubutungane abisigura. Reka twumvirize Sonia Akra.
Absolutely brand new, never lived in previously.
Namba iyo nzu ikiri nshasha ntawigeze ayibamwo kandi mu bisanzwe abayubatse baragura urupapuro ruvyemeza. Kugira ngo ushobore kwemererwa iyo mfashanyo uwisaba ategerezwa kuba afise imyaka irenga 18 ufise n'ubwenegihugu canke waremerewe kuba hano ivyo bita permanent resident. Mu gihe iyo nzu iguzwe n'abantu babiri bafadikanije umwe muri bo ategerezwa kuba kwije ibisabwa n'amategeko nk'uko vyashikirijwe na Reghard Misho asanzwe akora mu byo gukotesha amazu. Reka tumwumvirize. Utegerezwa kuba wemerewe kuba hano canke icyo bita permanent resident. Utegerezwa kuba ufise ubwenegihugu canke wemerewe kuba hano kugira uronke iyo mfashanyo ya leta. Nimbura umunyamahanga ntushobora kuronka imfashanyo utegerezwa kuba ufise ubwenegihugu. Mu gihe imfashanyo y'abaguze inzu bwa mbere itandukanye mu ntara zitandukanye, abaronse iyo mfashanyo basabwa kuba muri ayo mazu baguze ubwa mbere niburiburi mu kiringo cy'amezi 6 akurikirana inyuma yo kuyigura. Nubwo biruko iyo nzu barashobora kuyikotesha nk'uko bishikirizwa na Sonia Akra. Utegerezwa kuyibamwo niburiburi amezi 6 mu kiringo cy'amezi 12. Aho niho ushobora kuyikotesha amezi 6 yandi nyuma yaho uyibayemo. Hama muri ico gihe ushobora kandi gusubira kuyibamwo amezi 6 inyuma y'ivyo. Ivyo vyose birashoboka mu mezi 12 ya mbere uwiguze.
hari uburyo bwinshi bwo gusaba iyo mfashanyo yega ababa baguze inzu ari ubwa mbere. Inzira imwe nuko umuntu yoyisaba bisanzwe biciye mu burongozi bubijejwe mu ntara canke mu gusaba uwuzoguha ingurane akabigusabira. Iyo ngurane rero ihabwa uwuzokugurana kugira ngo ushobore kugura iyo nzu. Ahanini igakoreshwa kugira ngo igabanye uburemere bw'ingurane uba wafashe canke mu kongereza avance uba watanze. Akenshi utegerezwa kuba wiziganirije imbere y'igihe nk'uko bigaragara muri kino gihe yuko igiciro c'amazu caduze muri Australia. Imfashanyo ihabwa uguze inzu ubwa mbere igenda itakaza agaciro nk'uko bishikirizwa na Regard Misho. Ubwo iyo mfashanyo itangwa na leta ku bantu bagura inzu ubwa mbere akenshi irafasha abo bagomba kugura inzu nubwo atari amafaranga menshi cyane ariko irafasha cyane. Stacy Yoro nawe aravyemeza mu kuvuga yuko ubusa busumba kamaramaza. Ni intango nziza kandi ni imfashanyo nziza. Ubusa busumba kamaramaza. Ku by'ukuri biboneka nk'aho atacabaye kuko usanga urishe iyo nzu igihe kirekire. Rero ntivyoroshe kugira ngo ubone inzu canke apartement wifuza. Iyo mpozamarira kuri Gaurav Vaishnava asanzwe afise uwo bubakanye n'abana babiri we ntabwo yaronse iyo mfashanyo ya leta ihabwa abaguze inzu bwa mbere inyuma yaho agaciro k'inzu yiwe nshasha kaduze mu mwanya muto cyane kurenza igiciro ntarengwa mu ntara ya New South Wales kugira leta ishobore kuguha imfashanyo ihabwa abaguze inzu bwa mbere. Nubwo biruko Gaurav yavuze yuko agifise izindi nyungu yaronse. Nivyo ntayo twaronse ariko natwe ntitwarishe amafaranga ariwa nk'umusoro kuko iyo nzu yari munsi y'amafaranga 1,650 vy'amadolari. Regard Misho asanzwe akora mu vyo gukodesha amazu aremeza yuko bimwe bimwe bigorana gusigurira abagura inzu bwa mbere na cane cane ikoreshwa ryayo mafaranga bahabwa nk'imfashanyo na leta kandi batarigera baba muri iyo nzu baguze ahubwo bifuza kuyikotesha. Aragabisha abo bose badakurikiza amategeko yuko bategerezwa kuzoriha ayo mafaranga y'imfashanyo. Imbere yuko dusozera iyo nkuru mwomenya yuko iyo mfashanyo leta itanga itandukanye mu ntara zitandukanye za Australia. Mu ntara ya New South Wales ushobora gusaba 10,000 nk'imfashanyo ijanye n'inzu ugomba kugura ari ubwa mbere ariko iyo nzu ikaba ifise igiciro kingana n'6,600 gusa kugira uronke iyo mfashanyo y'10,000. Muri Queensland hoho usaba imfashanyo y'15,000 vy'amadolari kubemeregwa gusaba iyo ngurane bifuza kugura inzu yoba ifise agaciro kangana 750,000 vy'amadolari. Muri Northern Territory naho nyene 26,000 niyo ahabwa kubashaka kugura canke kubaka inzu ari ubwa mbere canke isanzwe yarubatswe. Hoho nta biciro udategerezwa kurenza bihari kugira ngo uronke iyo ngurane. Muri Western Australia abifuza kugura inzu ubwa mbere iyo mfashanyo ishika ku 10,000 wifuza kubaka canke kugura inzu ishobora kuba ifise agaciro kangana n'umuriyoni w'amadolari y'amanyostralia. Muri South Australia canke mu majepfo ya Australia hoho ni 15,000 niyatangwa nk'imfashanyo gushika ku nzu ifise agaciro k'5,575 vy'amadolari y'amanya Australia. Muri Victoria abifuza kugura inzu hagati mu gihugu bemerewe gusaba iyo mfashanyo gushika ku mafaranga angana 20,000 canke ayangana 10,000 bifuza kugura mu gisagara hagati. Igiciro ntarengwa c'inzu utegerezwa kugura mu mwanya ukeneye iyo ngurane
gitegerezwa kutarenza amafaranga angana ibihumbi 750 by'amadolari y'amanyaustralia hama hari yepfo muri Tasmania hoho iyo mfashanyo ingana ibihumbi 200 kubifuza kugura inzu ubwa mbere muri ACT akaba ari naho kumugwa mukuru wa Australia iyo mfashanyo ingana ibihumbi 7 kubifuza kugura inzu itarenze igiciro cy'amadolari 750 ari ubwa mbere njuti bakunzi mwari kumwe natwe rero ndabakengurukiye nitwa Jean Paul Amedeni Zigama murakoze kuba mwari bateramanye natwe.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.